Tukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu badepite mu nteko nshingamategeko ya Amerika barasaba Leta y'u Rwanda kuvanaho ibyaha biregwa Diane Rwigara utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba ashobora gufungwa imyaka 22 naramuka hamijwe ibyaha ashinjwa birimo gushishikariza abaturage kwivumbura ku butegetsi ibyaha ahakana. Urubanza rwe ruzasomwa ku munsi w'ejo kwa kane. Abamushyigikiye bavuga ko ibyaregwa bishingiye ku mpamvu za politiki kandi ko imbarutso yabyo ari uko yashatse kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka ushize. Umwe rero muri abo badepite bo mu nteko nshingamategeko ya Amerika ni Susana Bonamici, akaba yavuganye na James Copnor wo mu ishami rya BBC ritangaza amakuru mu Cyongereza Newsday.
I was made aware of Diane's case and started reading about it.
Namenyeshejwe iby'urubanza rwa Diane ntangura gusoma. Aka kanya rero nifuza gushimangira ko bikomeye kugira ngo umuntu ashobore kuja muri politike mu mahoro adaciye mu gupfungwa atabanje kuba imfungwa ya politike.
None ubutumwa bwa kuri guverinoma y'u Rwanda ni ubuhe?
Certainly I would, and I know the Rwandan government.
Ndazi ku Rwanda rukurikiranira hafi ibyo tuvuga hano mu nteko kandi yuko ari ngombwa cyane ku butumwa bwacu bushikira abo bugenewe. Ndazi ko hari intambwe u Rwanda rwateye mu butunzi cyane cyane nyuma ya Jenoside, kandi ndazi yuko mu Rwanda hari abagore benshi mu buyobozi. Icyo ni ikintu cyiza ndetse byagize akamaro ku butunzi mu buryo bwinshi. Ariko rero ntitwoca twirengagiza guhutaza uburenganzira bwa politike cyangwa ubw'abanyagihugu. Kandi niba abagore bashobora kuba abayobozi, bakwiye kubona n'uburenganzira bwo kuba mu buyobozi ubwo aribwo bwose, harimo no gutegeka igihugu, bagahiganirwa uwo mwanya batarinze kuba imfungwa za politiki. Kandi uburenganzira bwo guserura ibyiyumviro n'inkenegwa cyane nimba hari demokarasi ikora neza. Habaye amatora yabwirizwa kuba mu bwisanzure no kutagira abarenganywa, ariko kuyabaye ntiboneka yuko ariko byagenze na gatoya.
The Rwandan government's response.
Aho guverinoma y'u Rwanda ihagaze harasobanutse neza. Ivuga ko icyo ari ikibazo cy'ubutabera ko Diane mu rubanza kandi ko ubutabera butagombye kotswa igitutu na politiki. Ko rero Amerika yagombye kureba ibireba.
America should mind its own business here.
I know that they're saying.
Ndabizi uko ibyo babivuga. Ariko dushize mu gaciro kugira umuntu acibwe umunyororo w'imyaka 22 azira gusaba uburenganzira bwo kugira uruhare muri politike mu mahoro, ivyo nagateka kazi na muntu. Ivyo rero ni ibintu bitegerezwa gukurikiranirwa hafi n'inteko canke umuntu wari we wese kw'isi. Ikindi kandi kubijanye n'intambwe imaze gutegwa, nimba Perezida Kagame ashaka kugaragaza yuko u Rwanda rufise amahoro ndetse rwubahiriza uburenganzira bwa muntu, byo babyiza atanguriye kurekura abapfungiwe ibyiyumviro vyabo.
Do you believe America?
Uratekereza ko Amerika ifite imbaraga nyinshi mu Rwanda? Perezida Kagame si umuntu uzwiho gukangwa n'ibivugwa n'amahanga.
I certainly think it's important as a member of the Human Rights Commission and as a woman in elected office, I think it's very important to speak up.
Nibaza ko nk'umwe mu bagize akanama k'uburenganzira bwa muntu ndetse nk'umugore w'umuyobozi ari ngombwa gushyira ijwi hejuru iyo tubona yuko hari uburenganzira bwa muntu bubangamirwa cyangwa hari akarenganyo, ari nabyo tubona kuri uru rubanza. Ndanezerezwa n'uburyo Diane yakomeje guhamagarira Abanyarwanda bagenzi be gucira ubwoba bakavugira igihugu cyabo. Uyu n'umugore yashaka kwiyamamariza kuba perezida kugira ngo ajane igihugu ahantu heza, ariko arabihanirwa. Kandi ndese si we wenyine yahanywe kubera kunenga ubutegetsi, hari n'abandi. Raba ibyabaye kuri nyina wiwe. Ndizera ko gukorera ubuvugizi Diane n'abandi babyungukiramwo ko abantu babimenya ndetse na Leta ya Kagame imenye yuko isi iriko iraraba, kandi ko iyo uburenganzira bw'umuntu bubangamiwe isi yari ikwiye kuraba nimba urwo rubanza ruciye mu muco n'ahatari ko jenda bibona.
That it was a fair trial that would factor in, but that's not my understanding.
Is this case something?
Ese urubanza rushobora guhindura bigaragara imibanire ya Amerika n'u Rwanda?
Relationship with Rwanda.
I don't know if this case will fundamentally change America's relationship.
Sinzi nimba urwo rubanza hari ikigaragara guhindura mu bubanyi bw'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nzi gusa yuko hari habagize inteko ishinga amategeko ndetse impande zompi ziri hano Washington bariko barahamagarira gukurikirana uko guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Niba rero abagize inteko ya Amerika bariko barabikora, ni ukuvuga yuko bariko baragabisha ku byo tubona nk'akarenganyo. Ibyo ni inkenegwa kuri twebwe. tuzokomeza rero kwiyamiriza akarenganyo ndetse no guhamagara uburenganzira bw'ibyiyumviro n'ibikorwa biciye mu muco. Turizera yuko Perezida Kagame azokumva yuko ari inyungu z'u Rwanda kugaragaza yuko rufise umutekano kandi gubahiriza uburenganzira bwa muntu, agafungura abafungiwe ibyiyumviro byabo nka Diane.
And release prisoners of conscience like Diane.
Suzana Bonamici n'umushingamateka umudepite mu nteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasubizaga ibibazo bya James Kopnor wo muri Newsday.